n'ubwenerera no gwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirango w'amahoro n'umutekano ku barundi bose
gwaruka waba uri mu Burundi cyangwa mu mahanga urafite ijambo kuri kubu na kadoza k'igihugu cyawe radio inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe
ni mu kiganiro ndafite ijambo
baramukije mwese mwumvirize ikiganiro ndafite ijambo cyo kuri wa gatatu itariki 23 Kigarama 2020 cerekere ibijyanye n'urupfu rwaho zarongo Burundi Petero Buyoya
ndafite ijambo
Buyoya yarongoye Burundi imyaka 13 yitavye imana itariki 17 ukwezi afite imyaka 71 hari mu gihugu cy'u Faransa amakuru atandukanye akemeza ko yishwe na coronavirus umuryango wiwe mu itangazo wasohoye ku Imana uheze waravuze ko adoshingurwa mu gihugu cya Mali aho yarasanzwe akorera nk'intumwa y'ubumwe bwa Afrika kuva urupfu rwa Pierre Buyoya yarumenyekana akaba aragacerere mu warongoye Burundi kuri urwo rupfu mu kwezi kw'icumi guheze ubutungane bw'u Burundi bwari bwamuciriye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwiwe bwose bumwagiriza kuba yarafite uruhara Mwiganda kugwa y'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye mu 1993 mu mpera z'ukwezi kw'icumi na rimwe Pierre Buyoya yaciye atanga imihoho mu mabanga yari ajejwe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika tubibutse ko Pierre Buyoya yatwaye igihugu ubwa mbere 1987 atembagaje ubutegetsi bwa Jean-Baptiste Bagaza gushika 1993 atsinzwe amatora yatahukanwe na President Melchior Ndadaye umugambwe sa abanyafrodebu Pierre Buyoya yagarutse ku butegetsi 1996 wakuye ku butegetsi Sylvestre Ntibantunganya abuva ko mu 2003 hakurikijwe ibyari byavuye mu masezerano y'Arusha yasinywe mu 2002 n'abegwa amatati yari mu Burundi ganiro tukibandanirije ku vyiyumviro vy'ugwaruka Olivier ari mu Rwanda ati kubona umuntu yatwaye igihugu imyaka irenga 10 adahabwa icubahiro akwiye mu rukiro bwiwe bwa nyuma birababaje
kubona wahoze arongoye Burundi Petero Buyoya ahambwa mu gihugu ca Mali nk'uko umuryango wiwe wabimenyesheje kuri jewe numva ari ibintu biteye isoni kuko nk'umuntu yabaye umutegetsi mu Burundi agatwara imyaka ishika kuri 13 ni ibintu bitangaje kumva Burundi butabona ko bwari bukwiye gushira ku ruhande niba ari amatati nimba ari ibibazo bari basanganywe nka leta y'u Burundi hamwe n'uwo muhisi bakabishaka ku ruhande bakumva ko yari akwiye gutahukanwa kizigace gatahukanwa hanyuma gafubanwa iteka mu gihugu camwibarutse hafi y'umuryango n'abaryango bose yo bagifise bakiri Burundi ko kuri jewe numva rero ari ibintu biteye isoni cyane kugeza n'ubu kandi atani ikintu baravuga nka leta y'u Burundi atakintu iravuga ngo ihoze umuryango ariko yirirwa irahoza abantu atanaho bahuriye atanaho bazaniye nko muri Swaziland hari umutegetsi imbere yagiye muri Eswatini aragenda yitahiye ahejeje urugendo rwe ku isi leta y'u Burundi kumva yo muhoza sinzi guverineri wa hehe nabo yabuze nyina ikahoza ni ibintu biteye isoni cyane rero kumva wabaye umutegetsi nk'uyu turi numero 1 w'igihugu agafatwa gutyo kumva Burundi nyine ukamuha umugongo we n'umuryango wiwe ntiyagire nuko uwo muhoza no muri message bisanzwe ntiyagire ikintu kimwe babivuga ko ku by'urupfu rwiwe
kandi ari mu ikambi y'impunzi muri Tanzania nawe nyene abona ko ibyuka Pierre Buyoya atazohambwa mu gihugu ciwe ari biterasoni ku Burundi
kuba azohambwa mu gihugu cya Mali mubabaro udasanzwe kuri twebwe abarundi b'umutima ibyo kugwaruka nkunda gihugu kuko tuharura icyo umuntu aba yaramariye igihugu hanyuma tukamenya kuti yarasiye gutegwa iteka bitegwa abandi kuko yarakoreye igihugu kuko naho hoba haragize ibiva nabi ntabwo yamabwira ngo ariko imyaka cumi n'itatu umuntu ariko arakorera igihugu atwara igihugu yarandikishije izina mu makungu ntari guhambwa mu mahanga ariko ibyo byose ntibishyitse ngo ni uko umuryango wabishaka bishyitse kubwo intwaro mbi dufite uno munsi mu gihugu cy'u Burundi intwaro ishingiye ku macakubiri biragaragara ko bavuga ko bari baramusiriye urubanza rwo guherayo bitwaje ngo yagirizwa afite uruhara mu bwicanyi bwandagaye mbega naho byaba biri uko ubu uno munsi mu bategetsi bari mu Burundi ninde atadosiye afite kugenda kuraba muri bujya butungane bwo mu Burundi Petero Nkurunziza we yapfuye nta rubanza rwo gupfa yari yaratsiriwe nawe ko bose kugira ngo bashobore gutura kwa mugihugu cy'u Burundi ari iminisi bahawe na Akoro Darusha uno munsi Akoro Darusha ikaba iriko irakora ku ruhande rumwe tukatota twagwa n'abakoze amaraso mubwo ubu bigize intungane kandi ubwa kare bashyize mu gihugu kuko bahawe iminite na Akoro Darusha uno munsi ibiba ariko baragira twarababaye nk'urwaruka ko twateza kumva ko leta yorengera ibintu byose amatwumva ko bashyizeho n'ikiganiro mu gihugu kuko hapfuye umuntu yatwaye igihugu umuntu abo bose bize ariwe atwara leta yiwe ariyo yaba arihira amabusi ya kaminuza uno munsi nako aratwara mugabo uno munsi nta na kimwe babibonyemo leta iri kuyikora ibyo yishakiye irabe neza izorangiza nabi muri Burundi
na Karim ari muri Tanzania ati byerekana amacakubiri abarongoye Burundi bafise
igitanga dekirimwa kumva ko azofuwa mwiteka mgihugu cha Mali aliko kandi mwitera soni kujugu kitwa ko gifite awakirongoye niraza ko isi nawa igize bashobora kubona chanke kwibaza chanke kumva aho Burundi bwacu bugeze no munsi amahano burimo kumbure ko bakabona chanke bagashobora gutahura amacakubiri ari mu gihugu cy'u Burundi yazanywe nabona kwita abanyamahanga bavuga ko bahurikiye umugambwe CNDD-FDD kumbure ngira twese turashobora kwibaza ya majambo bakoresha uno munsi ya benegihugu n'umunyagihugu afise isiguro igihambaye rero gikomeye cyane no kumva ko hari ibihugu cyangwa igihugu gishobora gusumba uko twebwe abarundi dutahura perezida w'uya cyamaze amateka yiwe bikumvikana ko icyo gihugu kishimiye kuba cyamufana iteka ntacyo mfite nabwira aba bagabo uno munsi bitwa ko batwara kiriya gihugu kuko ntacyo bacyambarije mbure ejo cyangwa hirya y'ejo tuzotinda tukabona iyo tugeze iyo twavuye niyo dushaka kujya hanyuma igihugu cyacu kikava mu nzira
Alexon ari muri Uganda ati igihugu kigendera ku macakubiri y'ubwoko niyo shusho ibyo bitanga
ku cyemezo cyafashwe n'umuryango wa nyakwigendera Pierre Buyoya wo kuja kumufubana iteka mu gihugu cya Mali nukuri twacakiriye nabi cyane ariko tukagwa tukagaruka kuko nta kundi wari kubigira ugiye kubiraba kugeza amango leta y'u Burundi yacyari mu gacerere ntirigera yerekana cyangwa ngo ivuge ku by'urupfu rwa nyakwigendera Pierre Buyoya ibi rero bikagira inyigisho nini ku Barundi baharonkeye cyangwa n'abanyamahanga bakabona neza yuko mu Burundi hakiri ivangura ryamoko naho hariho urubanza yari yaraciriwe ntabwo bakwanka n'ikiziga kuko nawe nyene ntabwo yari bwaje imbere y'ubutungane ngo agire icyo yiregura usibye ko bari baraciye urubanza ataho rufatiye atavyemezi ataki biraboneka neza ka leta y'u Burundi iriko irakoresha ivangura rya moko tugasaba makungu arabe ibi bintu biriko biraba
Lamek ari muri Afrika y'Epfo akicere buyoya arafishe ivyo yamariye igihugu yofubwa mu Burundi.
Tubona yuko ahubwo yozanwa mu Burundi ukaba uburuhukiro bwiwe bwa nyuma kuko n'umuprezida yakoreye igihugu cy'u Burundi imyaka irenga cumi. Arafise ibintu bikuru bikuru mu mateka yiwe yakoreye igihugu cy'u Burundi. Aba hariho amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi, ayo yose ni Perezida Petero Buyoya yatumye asinywa. Hariho guhagarika intambara yari yabaye ndase mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo byose byabaye ku butegetsi bwa Perezida Petero Buyoya. Cyo ku bwanjye ahubwo mbona yuko yari intwari kuko n'ubu ndibaza yuko n'intambara ikiba ikihari yataba Perezida Petero Buyoya. Nazanwe rero mu gihugu cy'u Burundi yakoreye imyaka irenga cumi ashinguranwe iteka mu gihugu cy'u Burundi. Icyo nasaba ubutegetsi bw'Ibujumbura ni bwo kwirengagiza yuko Petero Buyoya yabaye umuprezida ngo bahore ngo banume kabe akamisu n'ingoma nibamuzane bakore ibishoboka byose ashobore kuzanwa mu gihugu cy'u Burundi. Atari uko nawo ndabona yuko ubutegetsi bw'Ibujumbura buzoba buri kugerekana isura mbi, buzoba bwiyambitse, buzoba buri kubwiha amenyo y'abatwenzi.
Mosi ari muri Zambia ati kubona Pierre Buyoya adafubwa mu Burundi n'iteka birababaje.
Ugiye kuraba ibyatangajwe jewe nk'umurundi canke nk'urwaruka iki kintu ntabwo canshimishije cane. Uyu muntu nubwo vyari biruko kuko burya umuntu yamaze gupfa zero y'ivyo twemera mu Burundi aba afise agateka nubwo biruko. Hanyuma yategetswe gutwarwa ku butaka bw'u Burundi, uyu muntu agahambwa ku butaka bw'u Burundi agahabwa icubahiro kw'abandi bagiye barongora u Burundi bagihawe, nubwo sentare y'u Burundi yaheruka kumucira urubanza. Ariko yategetswe guhabwa agateka badafatiye ku rubanza yaheruka gucirirwa, ariko bakamanza bakisunga ico yoba yaramaze igihe yari ku gihugu, igihe yari ku ntwaro, igihe yari ku atwara. Kuko umuntu nubwo yoba yarakoze ikibi ntibisigura ko ataziza nabyo yakoze, iziza nabyo yarabikoze. Kandi hari n'abagiye bashimishwa bandi bakabashima, kandi hari n'ibindi bibi nabo bagiye bakora. Umva byose ubwe kuraba ni ibintu bigize rero. Burya iyo umuntu amaze kubapfa yategetswe guhabwa agateka kuko biba birangiye. Amaze kubapfa rero ntibisigura ko yoca ahambwa nabi, oya, ahubwo yategetswe guhambanwa agateka igihugu kikamenya ko kimutse umuntu yari akomeye.
Axel ari mu Burundi ati uretse kumuzana ufubwa mu Burundi abategetsi bari bakwiye gushiraho ikigandaro.
Birateye isoni cyane, birateye isoni kubona nyakwigendera hose atwara u Burundi Pierre Buyoya. Gushika n'ubu leta y'u Burundi atakiramenyesha Abarundi ndetse umuryango wiwe wahisemo kwiyofubwa mu gihugu cya Mali aho yarasanzwe arangurira imirimo kubera ko ntaho bica kugira bazane icyo gisiga bagihande Burundi mu gihugu aho n'ubutegetsi buhari butarigera bwimbumenyesha Abarundi ndetse n'amakungu urupfu rwahoze arongoye Burundi. Ni bintu rero byo gutera ibyatsi cyane, ni bintu byo gutera ibyatsi, ni ingendo igayitse cyane.
Dusubire i Burundi, Loic ati yarakwiye gufubwa mu Burundi, hahagira n'umunsi wo kumwibuka.
Ndabona ndakwiye nabi cyane, nyamujya ari umukuru w'igihugu, yaba yatwaye igihugu cyacu cy'u Burundi mu bihe bigoye, kandi afite n'ibintu byinshi igihugu kimwibukirako. Aho twavuga nk'ubumwe bw'Abarundi, aho twavuga nk'amasezerano, ibijyanye na demokarasi, ibyo byose niwe yashoboye kubyemera. Iyo ndakunze kuvuga ndabwira abantu nti none turaje abandi baperezida bari kumwe, igihe babita Afrique de Colonel. Barazi yuko ariwe muntu wa mbere yemeye umuzo w'imiryango myinshi mu baperezida bandi bari kumwe. Hanyuma rero hari ikintu abantu bakunze kuza barihenda ko igihe afashe ubutegetsi 1996. Abatabizi neza hajya yaraje gutabara Burundi ngira ngo ntitwibagiwe ingene babiri bararirimba nabi ku gihugu kidese ntibantungane baraza basanze sheke aho bari bandemeje igihugu aho bica umuntu uko bashaka bakagenda mugabo yapfuye kuraba hashitse abantu bose akarayiruka arabisangaza hanyuma ikintu aje tutakwibagira ni ukungene we yemeye ibiganiro hagati y'abahoze mu ishyamba n'imigambi yose yari yatatanye kandi turazi neza yuko abantu benshi bari bamubereye ingambane mugawe arabyemera aremera ibyo byose biraba kandi ariko kwibagirwa n'ejo bundi hamwe agombye guhereza ubutegetsi Domitien yari azi ko ariho abantu akantu kari kagiye kumanura ngo ntabihere mugawe yaremeye arabirengera aravuga ati jenoside nk'aho ishize yari yavuze ngo ntakiza nayo yarashongoshe bibiliya ntiyatwaza abantu bagiye bagize ibyo bintu birehe turabatse amazina yabo turashayibuka mugawe ko yemeye ibyo byose akabikora ariko jenoside mbona ari igituma batamuhamba n'icyubahiro mu gihugu cyacu cy'u Burundi rero byakeye nabi cyane birema nk'urwaruka simbara ko ngiye no bivuga ubu ni mukenya ndo ushobora gukora ibyo yakoze ni nde ko mbona bose bababwira ibiganiro bashaka bakavuga ngo ntabwo kwatera ku nkoko zabo none ukagira amatora kugira yemeye mu mishanga gatatu kugira ngo yemeye kuva ku butegetsi kugira ngo niwe yabyitse dukorera yakunda igihugu cyacu cy'u Burundi ubu rero mbona yuko uwo muhamba n'iteka ahubwo mbere bakaca bagira n'umunsi ngo kwamba bamwibukira ko
naho ikiganiro cy'uno munsi kigarukiye ndashimiye mwese mwagikurikiye twagarutse ku rupfu rw'uwahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya abavuze berekanye ko batashimishijwe n'uko azovuga inyuma y'igihugu hari n'aberekanye ingene abarongoye Burundi inyifato yabo kuri ibyo yerekana ko batifuza ko yovuga n'iteka mu Burundi ikiganiro mwariko mugishikizwa na Francine Kanyange na Huta
cari kiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawo.